radio ijwi d'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nje kwa suhuza mdikwenda viniste Shimi Imana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu I Karongi na FM 104 n'ibice bitatu I Kigali naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Burundi ikibazo cy'ibitoro kirakomeje ku buryo bamwe batagikora imirimo y'abatungaga.
Tumudandaza mfuni msama mari mantazi ibintu byifari kandi n'ifamilya yaduze kubera igito mugambo ngo mazimpi yose ntakora kubera imodokari yanjye irahagaze.
Umucuruzi wavuganye n'ijwi ry'America muri Afrika y'Epfo ishyaka umukonto wishyizwe rya Jacob Zuma wahoze ayobora icyo gihugu riravuga ko rigiye kwinjira mu mpuzamashyaka itavuga rumwe n'ubutegetsi. Intumwa z'ibihugu birenga 90 zitabiriye inama ya mbere yagutse yasuzumaga uburyo intambara imaze imyaka ibiri hagati y'Uburusiya na Ukraine yarangira burundu. Mu Burundi ikipe ya Rukinzo yatwaye igikombe cyitiriwe umukuru w'igihugu itsinze Flambeau du Centre mu mukino wa nyuma witabiriwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Guhera ku makuru avugwa rya mpindo ku isi ndi kumwe na Diane Nini Nahazwe.
Amakuru yacu tuyahere ku by'umutekano muri Afrika. Habagwanya ibishami by'intagondwa z'umurwi wa Al Qaeda witira idini rya Kiislamu ryitwa Jamaa Nusrat ul Islam wa Al Muslim biganje igitero bemeza ko cyahitanye abasirikare ba Burkina Faso 107. Ishyirahamwe nyamerika Site Intelligence Group likurikiranira na hagufi amakuru ajanye n'imigwi y'iterabwoba rivuga ko ico gitero jo mugwi wakigavye kwa kabiri w'indwi heze mu kitwa Masira kegeranye n'umupaka Burkina Faso ihana na Niger. Iryo shyirahamwe nyamerika ribandanya kuvuga ko abarwanyi bo mu rugwi bigaruriye ako karere ka Masira. Leta iramutswa abasirikare batembagaje ubutegetsi muri Burkina Faso yase kugira ico ivuga kuri no makuru yagiye habona ejo kwa Mungu. Aya makuru asohotse mu gihe mu ndwi heze hari ama video yahanahanywe ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana ikambi ya gisirikare yo mu karere kavugwamo ico gitero ikikujwe n'abagwanyi hamwe n'ibisasu biremereye. Muri ayo masanamu harimo kandi ayerekana abasirikare indwi ho muri Burkina Faso bari bafashwe bugwati n'abarwanyi. Itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters dukeshe no nkuru ntiryabashije kugenzura niba koko abarwanyi bari muri izo video arabagavye igitero cyo mu ndwi iheze. Ibitegiri by'abasirikare ba Burkina Faso baba baraguye muri ico gitero bikaramuka byemejwe ko ari 107. Iki gitero kizwi akiri mu bihitanye abasirikare benshi muri ako karere kagera miwe n'imirwi y'iterabwoba irimo yishamikiye kuri Al Qaeda na ICC. Tukivuga ku by'umutekano muri Afrika, umwungeri wa Ekleziya Katolika Papa Francisco ahamagarira indongozi za Repubulika Demokarasi ya Kongo na Makungu gukora ibishoboka byose intambara hizingamitse intara ya Kivu ya ruguru n'ubuseruko bw'ico gihugu igahera burundu. Mu gisabisho ciwe ca Angelus cejo kwa Mungu, Papa Francisco yasabiye amahoro ibihugu bitandukanye birimo Ukraine, Israel, Palestina, Sudani, Myanmar, ariko by'umwihariko avuga ko Kongo imuhangayikishije.
Compiuti nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo. Il mio appello alle autorità nazionali e alle comunità internazionali.
Muri ico gisabisho Papa Francisco yavugiye mu kibazo citiriwe umwiranda Petero aha ariko agira ati amakuru y'ubwicanyi ubabaje bubera mu seruko bwa Kongo abandanya kudushikira. Ndasavye nshimitse indongozi zo kwisi yose n'iza Kongo gukora ibishoboka byose kugira ngo urugomo ruri muri Kongo ruhagarare. Ndasavye nshimitse ko abasivile bakingirwa
per la cessazione delle violenze e per la salvaguardia della vita dei civili.
Papa Francisco muri ico gisabisho yabandanije kuvuga ko abariko bagwa mu ntambara za Kongo barimo abakirisu ari abamaratiri.
Tra le vittime molti sono cristiani uccisi in odium fidei. Sono martiri.
Umwungeri wa Ekleziya Katolika Papa Francisco agize ico avuga ku mutekano wa Kongo nyuma yuko abagera kuri ndwi baguye mu gushamirana kwabaye hagati y'abiyerekana n'abajeje gucungera umutekano ku munsi wa gatandatu. Abakoze iyo myerekano yabereye mu gisagara ca Butembo bayikoze biyamiriza ibitero bikekwa ko bimaze iminsi bigabwa n'abarwanyi b'umurwi wa ADF yitirira idini rya Kiislamu mu bice bitandukanye vya Kongo. Ivyo bitero birimo ico mu ndwi heze cahitanye abarenga mungine bo mu kigwati citwa Maikengo nico mundwi yindi yabanjije iheze cahitanya barenga 80 wo mu ruseruko bwa Kongo. Ejo y'America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanye n'amakuru tubafitiye dutandukire ubunaho ayavugwa mu vya politique duhereye muri Afrika y'Epfo. Umugambwe umukonto wisinzwe wa Jacob Zuma yahoze ari president w'ico gihugu watangaje ko wemeye kuzoja muri amashinga mateka nshasha ku munsi wa gatanu. Umukonto wari wanse kuja muri amashinga mateka uvuga ko umugambwe ANC wivye amatora yo mu kwezi kwa gatanu. Kuri uwo munsi wa gatanu naho president Cyril Ramaphosa yatorewe manda ya kabiri biciye mu matora y'abashinga mateka. Umugambwe umukonto wisizwe wavuze ko wahisemo kwinjira mu runani rw'imigambwe mito mito itavuga rumwe n'ubutegetsi irimo uwitwa AFF na UDM kugira ngo ushobore guhangana neza na ANC hamwe n'iyemeye kuja muri leta y'umumwe iyo irimo umugambwe DA uguriyemo abazungu. Umukonto wisizwe wa Jacob Zuma ubandanya kuvuga ko wemeye kuja muri amashinga mateka inyuma y'impanuro wahawe n'abawuburanira kandi ko kuba wemeye kuja muri amashinga mateka bidasigura ko uhevye kuzobandanya witwarira ANC muri dosiye y'amatora wemeza ko aranzwe na Twasorobo. Umugambwe wa Jacob Zuma yahoza twa Afrika y'Epfo waje mu kibanza ca gatatu mu yarose amajwi menshi mu matora yo mu kwezi kwa gatanu ku bibanza 400 biri mu namashinga mateka ya Afrika y'Epfo. Umugambwe umukonto wisizwe wa Zuma uzofisi bibanza 58. Umuvugizi wo mugambwe akaba yabwiye amenyesha makuru ko uko umugambwe wabo agiye mu runani rurimo imigambwe yanse kuja muri leta y'umwe bizotuma ugo runani rugira ibice 30% by'intebe ziri mu namashinga mateka ya Afrika y'Epfo. Umugambwe wa ANC twibutse ko wahisemo inzira ya leta y'umwe inyuma y'uko byanse ko uronka amajwi awufasha kugira ubwiganze mu namashinga mateka bice matora yabaye mu mpera z'ukwezi kwa gatanu.
Urakoze Diane nini ndahazwe mukomeje kumva radio y'ijwi ry'America umvikanira kuri FM 93 n'ibice bitatu n'14 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni 10 migufi ya shortwave 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukeye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za YouTube, Facebook na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara.
Sanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Ishyirahamwe ry'abamwe mu banyarwanda baba muri Canada, Congrès Rwandais du Canada, ryakoresheje ikiganiro mpaka mu mpera z'icyumweru gishize ku myaka 30 ishize genocide mu Rwanda. Ibaye mugenzi wacu Tim Harris Shimwe yavuganye na Pierre Nkiramubanzi uhagarariye iryo shyirahamwe atangira mubaza icyo ikiganiro bakoresheje cyari kigamije.
Intego yacu kwari ukureba imyaka 30 ishize n'amahano yabaye mu Rwanda n'ukuntu abanyarwanda buri mwaka tugenda tubyibuka. Mu kwezi kwa kane dukoze misa yo kwibuka wa gatandatu igihe indege ihanuka, kuko ariho byatangiriye. Tunafata icyemezo cyo gukoresha iki kiganiro kugira ngo abanyarwanda baba hano muri Canada n'inshuti zacu zikunze gukurikirana ibibera mu Rwanda twafatanya kureba nyuma y'imyaka 30 ishize aya mahano abaye, niki byatwigishije, niki byadufasha kugira ngo abanyarwanda bahereho batangire kubana neza mu mahoro, bafate n'ingamba zo guhagarika ubu bwicanyi budashira.
Birumvikana ko ari ikiganiro kivuga ku mateka ndetse na politiki bivanze. None abakitabiriye ibyo baganiriye mwabonye bahuriyeho mateka Rwanda ni bihe?
Twari dufite abadufashaga kuganira batatu, harimo umunyamakuru w'umwongerezakazi witwa Michaela Rong yakoze ubushakashatsi buhanitse ku rupfu rwa Patrick Karegeya muri Afurika yo Hepfo, ariko hari n'izindi mfu zidasobanutse yagiye areba adusobanura n'ukuntu yatangiye kubitekereza yumvise ukuntu umuntu ari ukomeye nka Karegeya akuriye ubutasi bw'u Rwanda hanze bamwishe nkuko bamwishe kuriya ngo hari n'umwarimu muri University Duke University muri Caroline du Nord witwa Stephen Smith yahoze ari umunyamakuru wa Liberation ikinyamakuru cyitwa Liberation mu Bufaransa n'icyitwa Le Monde akaba yarakurikiranye cyane intambara yo mu Rwanda kuva igitangira muri 1990 kugeza bica impunzi muri Congo baravuga ati njyewe ndebe ibyabaye ntabwo ngendera ku marangamutima hanyuma wa gatatu yari Paul Rusesabagina abantu bose bazi yatuganirije ukuntu yafunzwe n'ukuntu mbega igifungo cye cyari kimeze ku buryo mbega bumva rwose bubabaje cyane abantu ukabona mbega muri sare harimo ndavuga mu gifaransa emotion
wowe Pierre Nkina mubanzi niba abo bantu bose uvuze bitabira ikiganiro hari ibyo muhuriyeho hari ibintu mubona kimwe nibiki bavuze ukabona mutabyumva kimwe cyangwa se ukabona hari aho mutandukanye mu myumvire
urebye ibyinshi tubyumva kimwe kuko urabona nk'ibyo by'ubwicanyi Mikaro Longo yavugaga hano muri Canada dufite ukuntu ingoma ya Kigali yohereza abantu nk'aba b'abanyeshuri ariko atari abanyeshuri nyabo ari abantu baje nko kureba ukuntu abantu bita opposition cyangwa barwanya ubutegetsi mbega bakora uko babaho kugira ngo bashobore kubagirira nabi ku buryo hari n'ikiganiro cyahise hano kuri radio Canada rwose umunyeshuri kazi yivugira ko yoherejwe kuneka mbega aba kutuneka kugira ngo amenye uko dukora ibyo dukora kandi ko atari we wenyine ubwo rero urumva ko icyo tugihuriyeho Stephen Smith umwarimu wo muri university nawe we akora ubusesenguzi uyu muntu akoze ubusesenguzi rero mushobora kumvikana cyane mutumvikane nk'ubwo we hari abavuga bati ese twabigenza dute kugira ngo dushobore guhindura ibintu mu Rwanda haba ubutegetsi bubereye abanyarwanda bose aho ngaho ntabwo abantu bose bahumvikana urumva hari nk'abavuga bati twebwe wenda twa dufite nk'ingabo nibyo tubona bariya abanyakigali bumva ariko ugasanga twebwe benshi twe twikundira ibintu bigendera mu mahoro naho nko ku bya Paul Rusesabagina akavuga ati njyewe nanga intambara ati nubwo nkunda kurwanisha amagambo
mu muryango wanyu abanyarwanda bujuje imyaka 30 n'abari munsi yayo mubona bakwibanda kuki kurusha bakuru babo muri iki gihe ngo ndavuga urubyiruko
icyo ni ikibazo cyiza cyane kuko abana bafite imyaka nka 30 n'abari munsi yayo usanga ibyabaye babyumva nk'amateka usanga bo batumva ukuntu abantu bashobora gupfa ko badasa no kuba umuntu kumva kuri umuhutu undi ari umututsi ntibumvikane ko babana neza ntibabyumva bo rero bumva u Rwanda bashaka ari u Rwanda abanyarwanda bose babamo mu mahoro kugira ngo atezwe igihugu cy'imbere kandi natwe numva aribyo tugomba kubatoza
ariko ibyo ngibyo nubwo uvuze ko abana aribyo bashaka ariko n'abantu bakuru bisa nkaho byabananiye kuko niba mukora ibiganiro nk'ibingibi nuko hari icyo mushaka kumvikanisha wenda ku urubyiruko ariko no ku bantu bakuru mubona ibyo mwifuza kugeraho kugira ngo mumwongere mukuze abanyarwanda niba ariyo gahunda yanyu mubona bizagerwaho
bizagerwaho kuko abantu bose bumvaga bavuga bati nyamara tugomba kumvikana kugira ngo tugere ku kintu nk'uko Martin Luther King yajyaga bivuga ati mugomba kubana nk'abavandimwe mu mahoro n'ibitabo byo muzashira mwese nk'imbwa
Pierre Nkina mubanzi ndagushimiye cyane kuba wemeye kuvugana n'ijwi rya Amerika
mwakoze cyane
mu Burundi ikibazo cy'ibitoro kirakomeje ku buryo bamwe mu batuye mu makaritsiye mu nkengero z'umujyi wa Bujumbura bagenda n'amaguru kugira ngo bagere mu murwa mukuru w'ubukungu abandi bavuga ko imodoka zifasha mu gushyingura bitabye Imana zitakiboneka kubera igitoro cyabuze inkuru ijwi ry'Amerika bategura yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragizwaho na Thierry Vendayishimiye
kuva mu ndwi heze kurunga imodoka zizunguruza abantu zibakura mu makaritsiye zikabatwara mu gisagara canke zikibakuramo basubira mu mihana yabo mu makaritsiye mu mujyi w'Ubuye kwa komine habone kumurundano w'abantu cyane cyane mu masaha y'imbere ya saa sita z'umurango barindiriye ikirunguriza harabagira amahirwe mupakari mu modoka zisanzwe zikabarihisha amafaranga ari hagati y'ibihumbi bitatu hamwe n'ibihumbi bitanu Sarihisha ufashatse na umenye cyo yisunze ari n'igihe batombora hagacikamyo ariyo batazira harusakumba ukitwara benshi kandi gasaba amafaranga igihumbi ku muntu umwe iyo nayo kwihurira si uwo ari we wese ku bakenyezi n'abari kubarakura ntibiborohera hari abo biba ngombwa ko babaterura abadafise amagara baca bataha bagaheba iyo bari baroye abandi nabo bahaha amaguru isoko ryacu ryafatanije urugendo nabo iraba kuko batambuka benshi batambuka mu buryo bugaragara ko bafashe umwanzuro wo gushika iyo baja kuko atabyizigiro bafite bityo mu modoka ihabibunguriza hari n'abahitamo kugenda bararirimba kugira ngo bagira bati
ikitiye yacu dukuje abanirimbo y'imana babanje tuva mu busherere bamanje mu busherere hatugiye biye
nubwo hari abibaza ko baborewe aba basore bavuga ko Imana ari ibashoboza kugenda urwo rugendo rwo kuva muri zone ya Buterere bagashika mu gisagara n'amaguru
twamara amahirwe ariko byari ni umwami wacu twabandegeye twabwiririga yo kwatwa bitutuze niyo tugiye ne kandi ko atari we nicyo kwifara nk'ari yavuze ngo twere kuwukina tutari kumwe n'umwami wacu akarimo yo kagaterana nyine washimitse
kugenda n'amaguru kuko buri modoka zibunguruza hari abavuga ko bibononera akazi kabo kamisi yose kubera ko leta yafashe ingingo yo kubuza amamodoka ari kurindirira igitoro ku masitasiyo kuko zitanga ishusho mbi y'igihugu hari abanyagihugu badashima gutanga amajwi yabo canke kwivuga amazina kugira ngo nabo ntibagirizwe gucafuza igihugu uyu mukenyezi yahuye n'isoko ryacu mu ibarabara yidoga avuga ko yahora agaburira umuryango muyo yungutse mu rudandazwa ariko ubu yikora ku mutahe
tumudandaza mfuni musama mari mantazi ibintu by'ifari kandi n'ifari yatuze kubera iki muga nk'ubu maze inzu yose ntakora kubera imodoka ari yanjye irahagaze mfise abakozi uri kurakoresha hanyuma kurarya uriko urumva abana bariko bariga bararya cyakoze
hari ababona kwikina ry'igitoro ryiza ryunyura ingorane zimwe zimwe zari mu gihugu uyu mukenyezi abona ko abana bo mu ibarabara bashobora kwiyongera kubera ubukene bugiye kongerekana mu miryango isanzwe ibayabaye
nubwo ikibazo cy'abana bari mu ibarabara ari kirenga abandi buca bagenda kubera ntazorara ubusa kabiri gatatu amanga aje ku ishuri zashaje mu ibarabara umva ko ari ikibazo kitoroshe ibi byose ni ingaruka mbi iterwa n'igitoro igitoro kitariko kiraboneka ubu nta muntu akiduga ngo aje iwabo mu rubanza hageze naho tubura n'imodoka zitujyana guhamba abacu bapfuye fatari ingorane
abanyagihugu batakambira umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye gukora ibishoboka byose igitoro kikaboneka habagasigara bahanganye n'izindi ngorane
none ko ari umubyeyi natubereho muri byose ibi bitoro ntarabe ingene abanyagihugu tubashobora kwidepasa kandi tukaronka n'ingene turera abana bacu kuko tworeka abana baja mu ibarabara umunyeshuri ubu ari mu bibazo atafunguye sasi ntafungure mu ijoro ejo bukeye ntaja ku ishuri na n'abana bacu bagiye kuba bande dusabe ko igitoro kiboneka kugira ngo abantu bitworohere kwiyunguruza yaba bato bato yaba n'abakuru twese mbona dufite ingorane y'igitoro tugora kwiyunguruza twese
umwigeme Gisirene Nishimwe na wene arasaba leta ko igitoro kiboneka kugira ngo ugwaruka rwihangiye imirimo kubera akamo k'umukuru w'igihugu nirukore ruhomba
leta siko isaba yuko ico kibazo cokemuka kubera ko usivye ko ari ikibazo kuri twese nibaza ko vyoba vyiza kwese turonse ukuntu twiyunguruza kandi tugashika kwihangiro ryacu nkuko leta yabidusavye
icyo nagiye igitoro horira amaze imyaka ibiri irenga ico gihe cose umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Regideso rejejwe kwinjiza igitoro mu gihugu aramaze kuvuga yizeza ko ikibazo c'igitoro cakemutse ariko amaso y'abanyagihugu agahera mu nzira hakirindiriye hagataho abategetsi b'igihugu bavuga ko ikibazo c'igitoro kizohera ari uko habonetse iby'igihugu kidandaza hanze yacu mu mafaranga y'agaciro. Aho umuntu aribaza niba leta yarabuze ibyo bidandazwa byo kwinjiza amafaranga y'agaciro canke nimba izera yaratanguye kubicuruza ikabirindiriye kwagwira.
Urakoze Thierry Vendayishimiye mu kanya turajya ku rubuga rw'imikino. Burundi ikipe ya Hukinzo yarayitwaye igikombe kitiriwe umukuru w'igihugu itsinze Flambeau du Centre mu mukino wa nyuma witabiriwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. N'igikombe cya mbere iyo kipe itwaye nyuma y'imyaka 8 igeze mu cyiciro cya mbere. Desire Hatungimana
Edini Bibona niwe haye uwo mugwi w'igipolisi cy'u Burundi igikombe cya mbere kugitsinda yatsinze mu mwanya wa gasunuzo ku munota wa 94 ku kibuga Ingoma igitega ku mugwa mukuru wa politiki. Ni mu gihe Flambeau du Centre yakinira imbere y'abakunzi bayo yanganye igitsinda kimwe ku kindi na Rukinzo kugeza kuri uwo munota. Mibura Bobakara amenyereza uwo mugwi ntiyumva ibyamushikiye.
Ndagiyeho cyane kuko ni bitangaza imari hore ntabyo yaniteze.
Abandi bashimishijwe n'iyo ntsinzi n'abakunzi b'umupira w'amaguru ba mu gisagara cya Bujumbura bamenyeshejwe igihe Amerika ko kubona uno mwaka Burundi buzoserukirwa n'imigwi ibiri yose mu gisagara cya Bujumbura ibyaheruka haraheze imyaka 5 ari byo kwishimira. Bati ibikombe byagarutse kwa banyiravyo.
Karakanyamuneza ku bakunzi b'umupira w'amaguru mu gisagara cya Bujumbura. Igihe cyari gito, cyari gito tubonye ibikombe byose bikinirwa muri shampiyona y'u Burundi bigenda mu migwi yo hagati mu gihugu. Uyu mwaka rero akanyamuneza ntikashobora kubura. Reka tugire n'icyizere cy'uko uwo mugwi wa Rukinzo na Vitaro bizaduserukira neza bigashika kure mu nkino mpuzamakungu bazakina baserukiye igihugu cy'u Burundi.
Rero ni ikintu gihambaye cyane, ikintu gihambaye ni ikintu cyerekana yuko burya urutugu ruragora ntirusumbi zose. Abanyabujumbura urabona ko babyijukiye kandi urabona ko babishaka kandi ubundi nizere neza yuko n'ibindi Bujumbura bizohora biza tukuri kwami akera.
Mu gihe karakanyamuneza mu bashyigikiye Rukinzo wari umubabaro ntangere mu bakunzi ba Flambeau du Centre umugwi wabo utsindiwe mu nkino za nyuma inshuro 3. Umumenyereza w'uwo mugwi Jean de Dieu Rukundo amenyesha ko babuze amahirwe agasaba abakunzi babo nyabona kutadehukirwa.
Bakomeza kwihangana ikibazo kibiye tetra n'umwatsinzi no munsi nawe aramaze yazitakaza na twizera ko ibyo cyacu bizoshika. Imana ikatwibuka natwe batamuze cyasinda amakina kuko turacyashikana n'itsinda ko era washitse n'icyo nicyo kwishimira zitanga.
Icyo gikombe Rukinzo yatwaye gitanga uburenganzira bwo guserukira Burundi mu nkino za Afrika mu migwi yatwaye ibikombe iwabo. Mibura amenyesha ko bagiye kwiyubaka kugira bazoseruke bakomeye.
Ubwo tugiye kwanza kwicara hasi turabe abakinnyi banyu bazanye dufise ku gukora inzitsi. Tubashyire hasi turabe amahirwe make twokongeramo tubongeremo bavyo gutegura umugwi kuko si byoroshye bwe bwo ari bihugu byo hanze usanga ateka ibyoroshye. Rero tuzogerageza turabe ko twobengana kwanza intuze ya mbere ngazi ya mbere turabe ko twoshimire gusumba uko byagenze bwa
ubwo rukino rwa nyuma rwari rwatewe iteka n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ni nawe yashyikirije igikombe kizigenza uwo mugwi w'igipolisi akikujwe n'umushikiranganji w'inkino Gervais Abayeho na Alexandre Muyenge arongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda mu mpera z'icyumweru gishize habaye umuhango wo gutaha mu buryo bw'agateganyo Stade Amahoro yivuguruye iri i Remera mu karere ka Gasabo. Kigali, Jean-Claude Minani.
Iyi gahunda yo gutaha by'agateganyo Stade Amahoro yabaye ejo bundi kuwa gatandatu mu mukino wahuje amakipe abiri y'ubukombe muri Ruhago y'u Rwanda, Rayon Sports na APR FC. Nubwo umukino wagombaga gutangira saa 11 z'umugoroba, isaha 8 zuzuye umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika yari amaze gutera amatako muri iyi nyubako yakira abafana 45,000. Mu gihe cyo kwinjira, abakunzi b'umupira ndetse n'ibirori muri rusange bari bafite amatsiko n'amashyushyu yo kumenya ngo mbese ayo mahoro mashya arasate. Uko abavangavanzi b'umuziki bakoraga iyo bwabaga, niko abantu b'ingeri zose bageragezaga kunyeganyega, abasore bizunguza, inkumi z'ikimero n'uburanga zimurika. Mbere y'uko APR FC na Rayon Sports zimanuka mu kibuga, babanje umukino wahuje amakipe y'amarebe y'abana ya Paris Saint-Germain na Bayern Munich mu Rwanda. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yabanje gusuhuza abo bana mbere y'uko batangira gukina. Rayon Sports na APR FC zigeze mu kibuga, urwamo rwari rwose mu bafana ukaba wagira ngo ni umukino wo guhatanira amanota 3 muri shampiyona. Ifirimbi ya nyuma y'umusifuzi Nsoro Ruzindana yari inzi ivuga nta kipe ishoboye kureba mu izamu yaba Rayon Sports yaba APR FC. Umusesenguzi akaba n'umunyamakuru wa Sports Jean-Claude Kanyamahanga uzwi nka Kanyizo afite uko yabonye umukino w'abakeba warangiye baguye miswi y'ubusa ku busa.
Ntago wavuga ko wagenze neza wenda kugera ijana ku ijana kubera ko niyo mpamvu banayirumva amakipe yabwiye ko agomba gushyira mu gihe gitoya yakoze imyitozo iminsi itatu gusa bayoboza kugenda bahuza kuko amakipe yari mu biruhuko bitegura shampiyona ya 2024-2025. Ntabwo rero tubonye amakipe kugera nka 65-70-70 aho ni mu kibuga.
Kanyizo avuga ko Stade Amahoro ivuguruye ari igisubizo ku bafana bahora banyotewe ibirori by'umupira w'amaguru.
Tugiye kuri kadi y'abafana, abafana ni benshi, ni benshi cyane kuko stade yo mu 2024 kandi yuzuye yose ndetse n'amakuru twari tubona nuko hari abagiye basubirayo bitewe nuko stade yamaze kuzura bakavuga bati ntabwo twarisika yuko hari abajyamo bakaba bakuze bakarenga. Nubwo rero ku byerekeye n'umukino tubonye umukino navuga wenda batanga icyizere ko shampiyona y'umwaka utaha izagenda neza ahubwo ndavuga 2024-2025 ndetse n'abafana wenda kuri event zikomeye ino stade zajya yuzura kuko abanyarwanda bakunda umupira ahubwo icyo rero bavuze ni kuzana remezo nk'iki ngiki cyabonetse rero. Ubwo rero icyo tugiye kubona tsindi nuko mugiye kareta umupira ku makipe azaba izabiri hejuru n'abafana bazaza kandi zaryoha.
Umwihariko w'iyi stade ni uko ikibuga bakiniraho giteyemo ubwatsi bw'imberabyombi bugizwe n'ubukorano buvanze n'ubw'umwimerere. Ibyicaro byubatse mu bice bibiri bigerekeranye kandi harasakaye hose ku buryo nta mufana uzongera gukubitwa n'imvura n'izuba. Stade National Amahoro ubwa mbere itaha ku mugaragaro hari ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa 7 mu mwaka w'1987. Icyo gihe hari ku mukino wa nyuma wo guhatanira igikombe cyitirirwaga Perezida Habyarimana. Ikipe ya Panthere Noire niyo yegukanye igikombe itsinze Mukura Victory Sport igitego kimwe ku busa, igitego cya Napoleon Constantin. Iyi stade yari yarubatswe ku nkunga ya Leta y'Ubushinwa yakiraga abafana 2025. Ikompanyi y'Abanyaturukiya yitwa Suma niyo imaze kuvugurura iyi stade iyigeza ku bushobozi bwo kwakira abantu 2025. Umuhuro wo mu mahoro ni igikorwa cy'integuza kuko gahunda nyirizina yo kuganura Stade Amahoro ivuguruye iteganyijwe ku itariki ya 4 y'ukwezi gutaha kwa 7. Icyo gihe u Rwanda ruzaba rwizihiza ku nshuro ya 30 umunsi mukuru wo kwibohora. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi ry'Amerika, Iremera.
Nabibabwiraga mu ngingo nkuru, intumwa z'ibihugu birenga 90 zitabiriye inama ya mbere yagutse yarangiye kuri iki cyumweru mu Busuwisi yasuzumaga uburyo intambara imaze imyaka 2 iri hagati y'Uburusiya na Ukraine yarangira burundu. Abari bayirimo basabye ko intambara yahagarara Ukraine igasubizwa icyo bise ubusugire n'ubwigenge bwayo. Diane nini nahazwe.
Itangazo risozera iyo nama yamaze iminsi 2 iri kubera muri Swiss muri rusangi ritegeka ko uruganda rw'ubumara bwa nuclear ruri ahitwa Zaporizhia Urusiya bubwirizwa kurusubiza mu mino ya Ukraine rwegukira rugakora amategeko rucungerewe na Ukraine. Imfungwa z'intambara n'abasivile ba Ukraine bafungiwe mu Burusiya bose bakarekugwa. Abana ba Ukraine barenga 200,000 banyurujwe n'Uburusiya bagasubizwa iwabo bidatevye. Ibihugu n'amashyirahamwe vyasinye iryo tangazo vyamiriza bitarya umunwa ico vyita umukenyero w'Urusiya bukangisha ibigwanisho ruho nyanganda. Izo ndongozi zavuze kandi ko kugira ngo amahoro agaruke burundu muri Ukraine Uburusiya bubwirizwa kuzogira uruhara runini mu biganiro n'amanama bigiye gukurikira inama yo mu Buswisi. Ibihugu byitabiriye iyo nama muri rusange vyarenga 90. Urusiya ntibwatumiwe, Ubushinwa nabwo bwanse kubyitabira buvuga ko butoza mu biganiro bitatumiwemo Uburusiya. Naho Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin atitabiriye ivyo biganiro yavuze ko igihugu ciwe citeguriye kuja mu biganiro vy'amahoro ariko kugira ngo kibijemwo ari uko Ukraine igirizwa kubanza kuva n'ingabo zayo mu ntara zine Uburusiya bwigaruriye kandi kavavanura n'ishiramwe ryo mu bihugu vyo mu burengero vyishinze kwivunira umwasi hamwe OTAN. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ahanawe agacagira ati igihe cose ingabo z'Uburusiya zizoba zitarava ku butaka bwa Ukraine nta biganiro vy'amahoro bishoboka. Zelensky majambo yiwe yumvikanishije ko Uburusiya busa nk'usaba kwigarurira Ukraine imbere yo kuja mu biganiro ati ntibiteguriye na gato gufata inzira y'amahoro. Ku bihugu birenga 90 vyari muri iyo nama ivy'ababa 80 nivyo vyonyene vyashize umukono ku itangazo risozera iyo nama. Arabia Saudite, Brazil n'Ubuhindi biri mu bihugu bitasinye vyemeza ibiri muri iryo tangazo. maso.
Urakoze Diane nina hazwi nahano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara mwakoze kudutega matwi dukomeje kandi gahondo gushigashira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi ibitwenge by'inkoko bishirira mu kwayura umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste ishimi imana.